mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya Washington DC. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ku munsi wa gatanu, aho tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Abigeme barakunze gucira amashuri hagati bitewe n'imvo izina ziriya, harimo ugutwara inda batifuza n'ibindi bibazo usanga bigira ingaruka mbi ku miryango yabo. Abigeme bofashwa bate mu miryango no mu kibano kugira ntibahure n'ivyo bibazo babandanye kwiga nka bagenzi babo b'abahungu? Ishyirahamwe ry'abakenyezi baharanira amahoro n'iterambere, Burundian Women for Peace and Development, rirarajwe ishinga n'icyo kibazo, rikaba rifise inyishu kuri bimwe muri ibyo bibazo abigeme bagenda barahura nabyo. Ryarashinze ikigo cyiswe Centre Amahoro mu ntara ya Kirundo mu Burundi mu kugerageza gufasha. Nibo batumire bacu uno munsi, bagiye kutuganiriza ku byokogwa, icyo bariko barakora mu gufasha, na bimwe mu byo bandanye gukogwa ku rwego rw'imiryango n'igihugu. Kaze mwese rero mushikirize ibibazo n'ivyumviro kuri uno munsi wa gatanu mu kiganiro muri Sanga. Nimero ni ya indi nyene ni 1 202 44 99 31. Ikaze mwese
muri Sanga. Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko muvyumvise ni ku munsi wa gatanu, ni umunsi tubashikiriza ibibazo n'ivyumviro vy'abakenyezi n'abigeme. Ni wa mwanya rero w'ikiganiro muri Sanga. Abigeme barakunze gucira amashuri hagati bitewe n'imvo izina ziriya, harimo gutwara inda batifuza n'ibindi usanga bigira ingaruka mbi ku miryango yabo. Ishyirahamwe ry'abakenyezi baharanira amahoro n'iterambere BWPD, Burundian Women for Peace and Development, rirajwe ishinga n'icyo kibazo c'abigeme. Mwumva bafise ikigo cyiswe Centre Amahoro mu ntara ya Kirundo mu Burundi, rikaba ryarihaye kugarukira abo bana b'abigeme mu Burundi. Tugiye kuganira nabo kuri icyo kibazo no kukuntu bariko baragerageza gufasha abo bigeme baba bari mu bibazo by'ubuzima n'inyuma yaho bagarutse mu mashure. Mu kwezi guheze mu ntara ya Kirundo barahimbaje umunsi wo gusohora abigeme bigishijwe imyuga yo guta inyuma yo guta amashure. Umuyobozi w'igishira hamwe yamenyesheje ko kabaye n'akaryo ko kubategura kugira baze bahimbaze umunsi mukuru w'abakenyezi wari wimirije muri uku kwezi, biyumva ko nabo nyene bari nk'abandi. Dutega amatwi inkuru twashikirijwe na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze kuri icyo gihe, aho yarishikiye muri ivyo birori vyo gusohora abana babigeme muri ico kigo cha Centre Amahoro. Tumutega amatwi.
Mu kigo cyitiriwe Amahoro cyo mu Kirundo, ugwarukana n'abakenyezi barakurakuranwa guhabwa inyigisho. Icyo kigo cyegukira ishyirahamwe ry'abakenyezi baharanira amahoro n'iterambere baba mu gihugu cy'u Buholandi, cibanda cyane ku iterambere ridakumira. Kuri uyu wa kane cyasohoye abigeme bakiriye amashuri hagati bigishijwe umwuga wo kubarira. Uko ari 15 batahukanye imashini zibarira. Ishyirahamwe ry'abakenyezi baharanira amahoro n'iterambere rivuga ko ikibazo cy'abigeme bacira amashuri hagati ari inkoramutima.
Ikibazo cy'abakobwa bacira amashuri hagati ni ikibazo kidukora ku mutima. Nk'umukenyezi nagize Imana nkaheza amashuri, sinifuza kubona umukobwa akiri hagati kubera impamvu zitamuvuye ko, kuko akenshi abaheba amashuri siko biba biturutse ko. turi muri context kenshi tagirohereza abakobwa hanyuma ugasanga baraguye mu mutego abenshi babanose n'abana urumva kuruka umwana uri naho nikora ni ibintu bibabaje abapfuye abantu babiri uwo mukobwa bagiye n'umwana babyaye ari mu gahinga ntabahagaze ariko mu kubaha akantu k'umwuga ndumva umuhaye ubuzima ukaha ubundi buzima n'umwana yabyaye.
Stefania Mbanze Ndore arongoye ishyirahamwe ry'abakenyezi baharanira amahoro n'iterambere. Icho kibazo kiza imbere mu bihanze ugwaruka na cyane cyane abigeme mu ntara ya Kirundo. Remi bigira umusase numuhanuzi wa buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe iby'imibano.
Gaha iwacu mu Kirundo nkuko biri shobora ko ari n'umuzindi ntara turafise abanyeshuri bahevye amashure na cyane cyane abigeme tushobora gusanga bahevye amashure kubera bamwe batwaye inda z'indaro abandi ugasanga bahevye ku zindi mvo zitandukanye. Bariho rero kandi ni benshi ari naco gituma twagomba dukenguruke uyu mugambi wakozwe n'iki kigo Centre Amahoro cyo kubigisha umwuga cyane cyane umwuga wo kubarira.
Kubigeme kuva mu ishure bigira ingaruka mbi vyashika ku batwaye inda bikarenza uyu ari muri abo.
Ubusanzwe nyuma yo kwibaruka kubera yuko uba wavuye mu ishure cyane niyo utaba wavuye mu ishure urabaho nabi bivanye nuko nyine ababyeyi mutabe mucumvikana nk'ubu twe turaronza karushi uba ababyeyi barabona yuko natwe dufise icyo tugiye gukora batovuga ati twarahebye amashure kuko dutewe iteka kenshi na kenshi rero nka busanga baca babihakana ugacisanga nyine abayeho mu buzima bubivanye nuko umwana atagira se. Ije bishitse nakamugira aramwemera mugo gasanga nubwa mufasha iwabo nyene ntibabanye neza usanga nyene abayeho nabi yambara nabi ajya nabi nyene bivanye nubwo buzima yagiyemo.
Kuri uyu mwiheburo ikigo citiriwe amahoro n'iterambere kivuga ko cigishije abo bigeme kugira azohimbaze vuba umunsi wahariwe abakenyezi bumva ko bafise iteka. Stefania Mbanze Ndore
uyu munsi arumva ko ari umukenyezi kandi itariki munani buca yimiriza ndazi ko nabo bazoyihimbaza mu kanyamuneza ntangere kubera ko uyu munsi wabaye nk'ibiremwa bishasha barasubiye inyuma bafise impamba tubatekereye izotuma n'abavuga ati nanje ndashobora kuja mu bandi kuko nanje ndashoboye.
Ku ruhande rw'abajejwe intwaro Remi Bigira Umusase umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe imibano asaba ishyirahamwe ry'abakenyezi baharanira amahoro n'iterambere kwiyumvira n'urundi rwaruka ruri mu makomine yose yagize intara ya Kirundo. Ni mu gihe abigishijwe baturuka mu makomine atatu gusa kuri ndwi agize intara ya Kirundo. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Rakoze cyane mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze kuri iyo nkuru yaduteguriye ico gihe. Twatumiye rero Madame Stefania Mbanze Ndore umuyobozi w'iryo shirahamwe rifise icicaro mu Buholande ariko rikorera mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Kirundo. Muri aka kanya ari mu rugendo hari muri Amerika mu bikorwa by'iryo shirahamwe. Kazi rero mwese mushekereza ibibazo n'ivyumviro tubibutse kandi ya nimero ni 12024419931. Mufaso ni Stefania Mbanze Ndore ndabaramukije ndabaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Eh murakoze.
Mwatanguye ryari ibikorwa byanyu mwatanguye mu ntara ya Kirundo mu Burundi ico gihe mwasanze iki kibazo cifashe gite kibazo c'abakenyezi c'abigeme nako baheba amashure kubera ibibazo bitandukanye harimo nuko gutwara inda nkuko twavyumvise.
Urakoze kubaza ico kibazo. Misanzwe ibikorwa byo turiko turakora mu ntara ya Kirundo bimaze imyaka irenga 10 twabitanguye mu 2005 hanyuma twatanguye ubwa mbere turi mu amahoro byo kumvikana kugira mu mihana abantu babane mu mahoro. Murabona ibyahitiye mu gihugu cyacu abantu barinubanye icyo gihe rero mu mbere yacu ya mbere twashaka ko abantu babana mu mahoro basubira kubona ko umubanyi si umwansi kugira dusubire kugira imihana itekanye. Hanyuma uko imyaka igenda iragenda niko ugenda ubona ingorane uko aho zihagaze. Muri imyaka iheze twarabonye ko hari ikibazo gikomeye cyane cy'abana b'abakobwa kubera nyine iyi context baciyemo abenshi barataye inzira baragice ibitego myinshi baragwa mu bintu batari biteze bamwe bamwe gusanga rero umukobwa aragiye mu ishuri mugabo ayo mashuri yawe n'ibibazo bamuteye inda twaragize na fenomene zidasanzwe twumva abantu bagategura n'abarimu babigisha ibona rero ni ikintu gikomeye cyo gutangura gukorera ko umukobwa amaze gutakaza ubuzima bwiwe amaze gutwara inda ntagira ikintu kimufasha aragiye dogo ubuzima bwe buheze n'umwana wabyaye acaca kumva n'agahombo gakomeye mu gihugu rero twatangura umugambi wo kwinjira bagatwakorera iki abakobwa bacira inzira hagati kugira ngo bagire icyo bakora gishobora gutuma babaho ubwabo bagashobora no kurera abana babyaye ubwo rero iyo project imara imyaka ine niho twayitanguye
birumvikana none bimwe mu bintu bya mbere mubafashisha aho bigemeye babahuye n'ibyo bibazo bimwe mu bintu bya mbere mutangura kubafashisha ni ibi
twatanguye ikintu twibwira bwa mbere no kubigisha umwuga kuko nubwo ngo nzoronka amafaranga mfashisha umuntu ntibibaho ariko iyo umuntu muhaye ubwenge umuhaye umutahe hanyuma turavuga tuti reka turabe icyo twatangurira ko icyo twatanguriye ko nuko twatwaye abakobwa na twaracanye n'umuhungu umwe twagiye muri Philippines muri Manila naratwaye umugwi w'abakobwa n'abahungu bagiye kwiga icyo bita tisage wo gukora impuzu zo kubarira hanyuma turabigisha tugenda kurabira akarorero ku irindi shyirahamwe nari nagendeye ubwa mbere kugira natwe turabe ko mu kigo cyacu dushobora gukora nk'ibyo nyine turagendayo muri 2016 ndatwara umugwi wa mbere uragenda uriga uragaruka hanyuma mu 2017 turasubira turasubirayo kandi kugira baze kunonosora none rero mu kigo cyacu muri santire amahoro mu Kirundo ubu turafise amamashini akora icyo bita tisaje basabwe gukora amasikari turashyira n'amamashini abarira hanyuma rero byose ni iby'abakobwa bari mu izo ngorane abakobwa babyaye abafimeri n'abakobwa bahebye amashuri kuko kumpu nyinshi kuko batashoboye kubandanya kugira ngo nabo bashobore kugira ikintu bamenya bikorera bo nyine hamba base bashobore kuba independent bikorera bigira utwuga twabo duto duto mugabo avuga ati nicewe aha naranje zanjye ndashobora kwikoresha ku buryo ashobora gukoresha n'abandi kuko twashaka ko abo twigisha batoshobora kwigira n'amateriye bakigisha abandi nabo bagaha abandi abantu akazi ibyo rero twatanguye ubwombi bwa mbere twarabusohoye mu kwezi guhetse batekereza amamashini yabo amamashini mashasha bagenda bayatwaye kugira ngo ashike iyo agiye aca atangura akazi ubwo nyine turizeye ko ari intango hanyuma nitwagira abandi batwumva kuva ko umugambi ari mwiza tuzoshobora gushishikara kugira ngo twigishe abashoboka ko mu ntara ya Kirundo n'ukuri iyo ngorane irakomeye abafimeri bararenze ko hanyuma nk'umukenyezi kiwe kandi nk'umubyeyi ni ikintu kigora ku mutima
iki mugambi wanyu usa n'uwoba warafashe amafaranga menshi ku kuntu mwabatwaye mu mahanga uwo mugwi w'abo bana baraja kwiga baraza barigisha abandi imfashanyo mwamuyikura he mukorana na yahe yandi mashirahamwe yari karabafasha kugira murangure iki gikorwa
n'ukuri uwo mugambi ufite amafaranga adasanzwe nico gituma natwe ari umugambi duhagarara ko kugira ngo uwo mugambi ntuzuhagararire ngaho uwo mugambi twafashijwe n'amashyirahamwe menshi kuko n'amafaranga yava ahantu henshi hanyuma twagiye turadodora hari ishyirahamwe ryitwa Cordage ryo mu Buholande ryatanze mu atari make ayo y'izo ngendo yatanzwe na Cordage ayandi asigaye yatanzwe na Igiriza Katolika twakererewe n'abasenyeri b'i Roma kuko bumvise ko umugambi uraba aba ugwaruka urabona ko mu by'amashengero ugwaruka n'ikintu bahagarara koko ugwaruka n'icyo gihugu niwo mutima mutima rero nibyo ko muri Egypte Katolika iyo proje bakoze ku mutima niwo rero batanga yandi asigaye kuko iyo nzu iyo proje ishobora gukwira
urumva abo bana babigeme nta mafaranga bariha izi nyigisho n'ayo mamashini ni kubuntu
oya no bari ha gute erega mu Burundi urabona aho duteye uyu munsi ari ubukene budasanzwe nabo bakoze bakuye byashoboka icyo gituma nyine muri iyo proje n'amafaranga yo kubazana yo kugira bashobore gufata imodoka ibazana kuko urumva iyo proje twatanguye pilote twagize amakomine atatu iyitwa Bugabira, Musoni na Kirundo. Kandi kigo cyacu kiri kubwa mukuru w'intara ya Kirundo. Kugira uhashike rero ntuhaza n'amaguru ntibishoboka. Imiburiburi ufata ikinga, iryo kinga ryo kwirifate uraririra. Urumva rero byose twari twariteguye ko abantu dushaka kwigisha tubategurira ubwo buryo kubwira abazabashike ku kigo uko biga gatatu umuntu. Ni kenshi rero ku buryo kwategezwa kuronka uburyo bwose kugira ngo nimba dushaka kubigisha mu by'ukuri tubigisha n'abari muri kondisiyo nziza. Kandi niba baza kwirirwa kwiga gusa bategerezwa kurya. Urumva ibyo byose twari twabiteguye, nicyo gituma rero niyumvira ko iyo proje amaherezo yabaye nziza. Kandi ndibaza n'ukuri ko Imana izohezagira ikagira amashami kugira ngo muri Kirundo insigire icyo bita impact.
No kuvuga ni ikikorwa gihambaye nk'uko mubivuze, murafungurira abo bana be bigeme, murabigisha. None ku kigo cyanyu mwigisha bangahe icyarimwe cyanke ku mwaka? Nizihe nyigisho mutanga uretse izo z'ugushona? Nizo zonyine cyanke mwigisha bangahe?
Ikigo cyacu gikora ibintu byinshi. Aha ni uko tuvuga ko iyo proje y'abakobwa gusa, twe dufite ikigo kitamwe ibintu byinshi. Ikigo cyacu Santre Amahoro kirimo bibliotheque irimo ibitabo birenga 10,000. Iyo bibliotheque ni ukugira ngo amashuri yisumbuye iyo mu Kirundo yose ashobore kuronka ahantu ataraza kurahura ubumenyi. Iyo bibliotheque irahari imaze imyaka kuva mu 2011, imaze imyaka myinshi, imaze imyaka indwi. Muri santire iwacu turigisha gukoresha ubuhinga bwa none bwa ordinateur. Barigisha abafunksionere abashaka kuza kwiga imashini bariga abanyeshuri. Ku muntu wese ashaka kugira icyo aza akora ku mashini araza kuri santire iwacu. Kuri santire iwacu turafite amaclub y'abajene, hari amaclub ya karate, hariho amaclub ya football. Kuri santire iwacu urumva iyo proje nshyashya twatanguye hashize imyaka ibiri yo gushona no kubwira tisage. Gushona urumva ko twigisha abafemale nk'ubu twasohoye 15 kubera ko urumva umwe wese isoko ari ku mashini yiwe ifo kuronkantu ze espace imashini zijyamwo. Donke 15 nibo twasohoye ubu. Aha buca twangaje abandi 15 dogo tuzatugira sike y'abakobwa 15 kugira ngo udutse benshi cyane biragoye umwarimu kugira abigishe neza babinonosore ko biga amezi 6. Urumva ibyo byose n'amatipe ya santire, hanyuma n'ibindi bikorwa kuri santire ni abana bato bato turagira encadrement mu buruhuko, iyo bari mu buruhuko tukagira iminsi tubamarana kugira ababyeyi baruhuke. Kandi abana nabo dushasha batigira mu mashuri. Ibyo ni porogaramu dufite ku myaka 4. Hanyuma ikindi kuri santire iwacu dufite turafise sare nini ijyamo abantu 300. Ni ukuvuga ko abashaka kugira imanza ubwoko bwose baraza iwacu bakaza bagakoresha icyo kibanza. Mugabo icyo cyose barakiriha kuko urumva iyo santire rero ntiyoguma itanga ibintu byose gutyo gusa, ugitegereza kuronka akantu gatuma tubonka n'amafaranga yo kugurisha abo niyo y'ubukungura. Urumva rero cyonyine mu by'ukuri icyo kiriho ibintu byose twebwe twita ko ari santire kiriturere ni santire y'abanyagihugu n'ukuri kugira ngo ashobore kwepanisha.
Yego cyane, ni ikigo twumva kidasanzwe cyane. Murakoze cyane Mfasoni Mbanze Ndore. Ikiganiro ni muri Isanga kuri uno munsi wa gatanu. Turiko turaganira ku buzima bw'abigeme. Abigeme bahura n'ibibazo bikabatuma bahagarika amashure, ugasanga ubuzima bwabo ntibworoshe, biragize ingaruka mbi no ku miryango yabo. Rero turiko turafashwa n'umuyobozi w'ikigo Centre Amahoro kiri mu ntara ya Kirundo, kigamije gufasha abana b'abigeme mu buryo butandukanye. Turi ku murongo wa telefone n'abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo bifuza guterera mu kiganiro, bafise ibibazo n'ivyumviro. Duhere ku witwa Jeremy. Amahoro neza Jeremy.
Amahoro cyane.
Muraho urakomeye?
Yego ndakomeye, namwe muraho?
Turaho turashima.
Yego nagira mu nda mukirize umutumiye. Yego cyane, rero yewe ufise kuri iki kiganiro muriko muradushikiriza mfise ubwa mbere intererano. N'ikibazo ndakubaza uwo mutumire, ariko imbere ya byose ni uko nomanza kumushimira kuri ako kuntu yishinze izo bintu kuri iyo ntego bihaye mu gufasha abo bantu kuko umuntu agerageje kuraba mu mpande zose y'igihugu cye ndetse no mu gihugu cyacungira n'ahandi ibyo bibazo birakomeye cyane kuri abo bantu babigeme bagahura n'izo ngorane rero umuntu ariko araraba jyewe ku ubwa mbere na mbere nuko abo cyane cyane jyewe natangura kugaya abantu batera izo ngorane abo bigeme nuvuga kuko kenshi usanga ari abantu bahenda kugira ngo bagwe muri izo ngorane bikanatuma n'imiryango yabo ikibafata nabi bakabaho mu ngorane zidasanzwe usanga ari abantu babahendahendesha ubwo bahendahendesha ugasanga baguye muri izo ngorane byo kwibaruka bigatuma batana ayo mashuri ariko nabo nyine nk'impanuro ni uko boraba ukuntu baza baragerageza kwirinda abo bantu babahenda bakabata muri izo ngorane na cyane cyane kuko umuntu aranaraba hirya no hino birakunze kuba biba kubera rero abo bigende kenshi usanga izo ngorane hanini aribo zigarukako nuko bobirabira hasi nabo nyine bakisuzuma bakaraba ku buryo bujya n'umuntu aba ariko araguhenda nk'umuntu ari mu mashuri benshi bagwa muri izo ngorane bivuye ku kuntu bajya mu bintu bibahenda by'ubunye turabona turi mu bihe tuvuga ngo turi mu iterambere n'ibindi ugasanga hari ibintu byadutse sinzi ko ari ibihe tugezemo bibi ibintu by'inkundo n'ibindi ari byo bizajyana muri izo ngorane bakaza baragabanya umunyeshuri ariko ariga akabanda igikorwa cyo kwiga ibindi bimusamaza akamanza akabishyira ku ruhande rero yego cyane nagerageje ndamubaze nk'akabazo kamwe ndumva yuko basa nk'abahereye icyo gikorwa mu ntara ya Kirundo ariko nagira ndamubaze ko boba basise imigambi yo kubikwiza mu zindi ntara kuko mbona no mu zindi ntara nyinshi icyo kibazo kihari kandi baba abo bigeme bahuye n'izo ngorane babayeho mu buzima bubi hanyuma nkaca ndamusaba yuko bona abananya badodora hirya no hino kugira ngo ndumva ko bafite igikorwa gikomeye cyane byema kuko ni benshi cyane benshi cyane n'ababishoboye bafise uburyo bukwiye bakanabafasha kuri uwo mugambi kugira ngo babandanye bafasha abo bantu bafite izo ngorane. Murakoze,
turagushimiye Jeremy. Reka twakire na Ben, uraho neza?
Ego ndaho, ni Benini ukuri.
Beni, amahoro neza?
Amahoro. Ndamukiza umutumire nanje.
Arakumva.
Ego nanje, ahanini ni ntere ariko nagira ngo mbanze nshimire uwo mutumire wacu ku mugambi mwiza bagize wo gufasha abigeme bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye. Ego barashikiwe n'ibibazo ariko sabo guta bagumara bacu ahubwo ariho barakeneye cyane umuntu ababa hafi maze akagerageza kubiyibagiza ibibazo baciyemo ariko kandi yokabura n'abandi batarabijyamo kutabijyamo. Interano yanjye rero ahanini novuga yuko tuzoja kukwigisha abigeme bataragwa mu byo bibazo bakamenya neza yuko ari ibibazo bikomeye biguteshe ishure bitaguheshe iteka na gato kuko ndazi mu Burundi muri Burundi bwacu nta muyigeme n'umwe amaze kugera kuja muri ibyo atarabona karoreo ka mugenzi we yabiciyemo maze akabona ingaruka mbi byamuteye. Siza rero ngira ngo bokwigisha ku nzego zose z'igihugu bakamenya ingaruka mbi zabyo hanyuma abo bwa mbere bo kubyirinda nibo nyine ku babyeyi naho boshishikara bagahanura bakagumiza ko kuko urabona guhaguruka guhubura twagwa na byinshi hari ibihenda maso ubukene nabwo nyine turimwo burashobora gutuma bajya muri izo ngeso canke noneho hariho n'abandi babiterwa n'abasanzwe bafise ko ububasha muri icyo gihe naho nkasaba yuko ababijejwe baca bagerageza gutumira urwo guhaguruka kudoma ku rutoki wese bakwegera muri izo ngeso mbi. Ego ni nk'izo nterano zanje
murakoze cyane
bashikiriza ariko kandi nagira mbaza akabaza umutumire mbega we uretse kwigisha abo bigeme abo bamaze gushikirwa n'ibibazo nta mugambi mwa mufise wo kwagura kuko washikiwe n'ikibazo yagishikiwe nye nta mugambi wo kwagura iyo programe yanyu mu kugira ngo mufashe n'abandi bataragwa muri izo bibazo ukuntu batobijamo.
Urakoze cyane Beni. Eka twakire na Elize mbere yuko mutumira bishira mwese. Elize, uratwumva?
Yego, mwiriwe
neza.
Yego, ndashimiye umutumire ndanamuramukije ubwo ndafite intererano kuri icyo kintu ego twebwe mu Burundi turafite ikibazo kweri ariko nibaza umenga reka itegeko ry'umukuru w'igihugu ko umuntu adoteza inda cyangwa agatera ibibazo umukobwa adoca bandikwa nibaza yuko izo ngorane zigiye kugabanuka ego yewe rero nagoma ntere intege uyu mutumire yuko mbere nabo batamutereye yuko boramene bamuterera kuko umugambi urakomeye abakobwa benshi bahuye n'ibyo bibazo badafite icyo bakora nuvuga yuko mbere bateze ibibazo kubera atakazi bafite bakora nagomba rero kuca ndamubaza mbega wewe abona gute ko mbona umenga hariho aba imyemerere imwe umenga iratuma habaho uko kuntu abakobwa batiga novuga nko ku idini ry'abisilamu idini ry'abisilamu abakobwa babo barakunda kuba ari abantu batiga cyane sinzi gituma sinzi ko ari imyemerere mbega hoho wafite imigambi nyabaki yo kujya gushikira abo bigene b'abisilamu kugira babakangurire yuko bokwiga kuko bobo bareka kwiga atari ingorane bafise ego nkaca nongera nkamubaza bijyanye n'ukuntu abakobwa bo mu Burundi basa nk'uko umenga badakunda kwiga n'uwize akiga amashuri ya imanite akibona umenga yahejeje oruke urabye neza iyo igihugu kiri kukijyana isi hazogera igihe umenga abakobwa bazoba nabone ari abantu bahagarariye urugo n'ubu birahari rero ndabona umenga bagiye biga amashuri make make nahone bidoteza ingorane batagiye biga amashuri maremare ashobora gutuma baboneka no mu bundi buzi butandukanye ego nagoma maze nawe rero umunyeshamakuru yewe ndakunda kubaza ukuntu umuntu yoronka ikiganiro mukasezeranya yuko mwafashe nimero ko muzomerefona nta nigihe na kimwe ndaronka apere yanyu
wasabye ko ari jewe bwite canke ubundi hano ku ijwi ry'Amerika yo
guhamagara yari ubundi yari umunyeshamakuru yari Edigwema
ntibaraguhamagara
ego ntibaramamagara sinzi ikibazo kiri ndandika amamesaje baramaye imeri ndandika ariko simbona inyishu
turaza kugerageza tukuronkere inyishu kandi haraza kuba umuntu aza kuguhamagara uno munsi ndaza kugerageza kubikurikirana urakoze cyane Elise. Tugaruke ku mutumire ni Madame Stefania Mbanzendore ku kibazo cya Jeremy wa yatanguye avuga ati hari ikibazo cyuko abantu bateza ibibazo abo bana b'abakobwa nabo nyene bakwiye gukurikiranwa ndibuka mu minsi yahera ahubwo muri inondwi duhejeje hari umwana w'umwigeme w'umukobwa yatowe mu ruzi ariko ari biratarapfa yari yatejwe inda n'umwigisha wiwe ama baramurokora ntiyari yapfuye ariko ubuzima bwiwe bwarasinzikaye bitoroshe ati rero uko kuntu ko abantu bashobora kuba basinzikaza ubuzima bw'abigeme na byo nyene bikwiye guhagurukirwa mu bivuga ko iki yasabye kandi nuko abigeme nabo nyene boronswa inyigisho kumbure sinzi ko centre yanyu yoba ifise departement canke ibiro byoba bijejwe cyane cyane gutanga inyigisho zo kugira ngo abo bigeme birinde ibyo bibazo nabo nyene
ego ndashimye cyane umutumire Jeremy kwintu yavuze bwa mbere ndashimye ko umugambi wacu mubona avuga ati ndumva ko ari mwiza ibyo nacyo biraduhe ingufu kuko hari igihe ukora ibintu kugira rero umenye ko ibyo ukora ko ari byiza nuko wumva ababyumvira kure babishima ibyo rero kuri twebwe biraduhaye ingufu kuko umugambi wumva ko ari mwiza ibyo Jeremy ibintu avuze birakomeye cyane birakomeye kandi ikibazo cy'umuntu umwe ikibazo cy'ishyirahamwe rimwe ibyo mu by'ukuri biza kuba igikorwa cy'urunani rw'abakenyezi bose abakenyezi ni ukuri tuza kubwira ubwo runani bwo kwiyamiriza ibyo bintu by'uko abana bacu bagwa mu mporero kuko ntikugwa mu mporero urumva aragirira ibyo bintu bibi abigiriwe n'umuntu tuvuge n'umwarimu wiwe abigiriwe n'umubanyi abigiriwe mugabo abo bakobwa nibo bagwa mu mporero kuko ubuzima bwabo nibwo bushinzikara ubwo yamugiriye ahubwo agasigara amwikina ku mubyimba ugasanga ahubwo ariko aramutera ubwoba ngo ni bamvuga ngo hari cyo zobona ibyo bintu n'ukuri n'ibintu cyo turabona ubu munsi uheje kuvuga ejo bundi ni muntu arakirindo nyene ni umwarimu yasinzikaje ubuzima bw'umukobwa twarabibonye twarumiwe mugasanga turabibona umengo n'ibintu bisanzwe tuvuze induru ndusubire ni ukuri jewe nibaza ko hageze ko nk'abakenyezi tutora uburyo bwo kutwamiriza ibyo bintu mugabo byose dukeneye kubikorana ntituteza kugira urunani n'abajejwe intwaro n'abajejwe ubutungane n'igipolisi n'igisoto tutegeza kugira urunani kuko niyumvira ko ibyo ari byo byose n'abagabo babigirira abakobwa nabo barabyara barafite abakobwa babo none ejo uteza kwishyira mu kibanza cy'uwo muntu ejo jewe umukobwa wanjye ntiyabigirirwa bizogenda gute mubwire tutarashyika kuri iyo etape yo kwiyumvira ko ntukagirire mugenzi wawe icyo utifuza ko ukugirira turacyafite ibibazo bikomeye nimvira rero ko ari ugusubira kugira ko umwese akikebuka aha arakikebuka tukagira urunani ibyo bintu bigahagarara
inyigisho nazo ku bataragwa muri ibyo bibazo abigeme boronswa dufatanyije n'ikibazo cya Beni ku kwigisha abataragwa muri ibyo bibazo muba mubishimika ko nabyo nyine
muri porogaramu zacu twebwe turabifise nabo mwumva twatuma ko twigisha amezi atandatu impande yo kwiga umwuga hariho akandi kantu tubagirira kansasibiza wo kubabwira mwebwe byarabashikiye kandi ubuzima bwanyu ntibwahagaze ariko abo mukunda impande yanyu batarashikirwa n'ingorane ndabasabye namwe muba batumwa mugende muze murabagira temoyaje mubabwire ko ibyabashikiye mutifuza ko bibashikira ibyo rero turabigira ni ukuri bava muri icyo kigo cyacu bagenda ari twita ambasaderi donati bagenda nk'aba ambasaderi bagiye guhimiriza abandi mu misozi babamo kuko tutabigenje gutyo ngo tubahaye umwuga baragiye batagiye bafite akandi kantu batwaye ku bwenge ngo berekane ko mu byabashyikiye bibi kuko iwacu mu mico yacu umukobwa yabyaye aba yakorosa ipeti ukoropa ipeti urashobora kongera kugiduza ko kuko nawe ugiye uhagarariye ukuri ugatije narashyikiye muri ibi bintu mugabo ni ukuri ntihagire uwundi muntu uzoshyikira icyo gihe abantu baca bakubaha kuko urumva muri wewe baca babonamo urukica ni ukuri nibyo dukora kugira ngo bagende n'abandi bantu nabwo biyemera narabyaye ariko nacyo nabaye mugabo sinabyifuza ko wewe uzobanza kugera nkanje niyo ndetse niyo mesaje batabafise
Radijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda muradutunga gato ni telefoni ya Madame Stefania Mbanze Ndure igendera cika gato canke mutamwumva neza ariko arakoresha telefone y'Iburaya kandi ari hano muri Amerika rero ibirere bishobora kudahuza neza ariko twizere ko biza kubandanya bigenda neza tubandanyije ku kibazo cha Beni Madame yavuze ati uruhara rw'abakenyezi nako uruhara rw'abavyeyi go buruhe bo kongereza iki mu kurera abana babigemere nawe nyine kugira ngo babafashe muri ibi bihe bigenda birahindagurika bo kongera kwiki mu kubafasha kubarera no kutaja muri ibyo bibazo muri make
ni kibazo kigoye ko ababyeyi burya nta mubyeyi yifuza ko umwana we yononekara ariko hari ibihe abantu bacamwo ugasanga n'umubyeyi yataye umutwe akabura yakira n'ayamira kuko twebwe bakobwa twaronse hari abatubwiye bati jewe umuntu yanteye inda ni umuntu yari mu kibanza yakore aka kazi rero akigakora kuko nawe yagiye akavuga ati jewe maze kugirinda yaravuze ngo ninakira mu hasi ko ari wayinteye n'akazi kanjye nzabapfuye urumva nk'uwo mwana acikiwe n'ako kaga hari igihe n'ababyeyi atinya kubabwira urumva uri umubyeyi rero ukaza kumenya byamaze kurengana urumva uwo muntu ateye ubwoba uwo mwana n'umubyeyi we aba yamuteye ubwoba ni ukuri uyu munsi ababyeyi barafite ikibazo ndabizi ibyo turabibona ko ari ikibazo ariko umubyeyi ateza kuguma ari umubyeyi uko biri kose umubyeyi ateza kunywa avuga niyumvira ko ababyeyi barengera ubwoba kuko hari gihe urengera ubwo ngo ndagize ubwoba ariko nubundi banuma ugasanga ntacyo wungutse barengera ubwoba bavuge nabo nyene bavuge bati baravuga ibyo bintu bitari byo hanyuma nkuko navuze tugire urunani twese ababyeyi tugire urunani kuko iki kibazo kizotorwa n'umuntu umwe
tubandanyirije aho nyine kubijanye n'ikibazo cha Eliza aho yavuze ati n'amadini yarabifisemo uruhara uwo hanura iki ko yavuze ati hari amadini usanga umenga kujya kwiga ntibabiha gaciro ugasanga abana babo babakobwa nabo nyene baguye mu mporero bibatumye batiga canke badatera imbere kwero ku kuntu batariko ya madini atareka arashira imbere ukwigishwa kw'abana babakobwa
ibyo ikibazo kirekire kuko urya ikibazo cy'amadini ni ikibazo kigoye ku buryo rero ya kugira ngo bivuze ko biba byongora cyane kuko ubwa mbere ho urabona amadini arafise kuntigisha twese twemeye imana imwe mugabo akaba arimo ibyama ntiwanse inzira by'ikisilamu ni inzira ko sinimvira ko uyu munsi bakimeze cyane nk'uko kera byari bimeze nabo baramaze kubona iterambere kamwe ko ishuri risa akamaro mugabo tuvuga ko sinuvuga ko bamaze kubyumva cyane nk'abandi kuko bobo bazi ko umukobwa gukura umukobwa akaronka urugo kuri bo ni nkayo priorite mugabo ndabona ko biriko biraza bukebuke kuko nk'umugize dufite nko muri Kirundo tunagerageza tugashyiramo ayo madini yose ubu turasemwe abagore b'abayisilamu n'abakobwa b'abayisilamu no mubo twasohoye ngaho ejo bundi harimo umwe urumva tumaze kubona ko biriko biraza
nabo nyine kumbure dushobora kuhamagara nabo nyine mu minsi iri imbere meza ari imbere bakagerageza kudufasha uko bariko baritaho iki kibazo cy'abana babigeme mu kwizera kwabo. Reka tubandanye ku murongo twakire n'abandi banywanyi biradishwa irya Amerika. Twakire Steve uratwumva?
Ego ndabumva, ni sawa ku irya Amerika.
Ni sawa.
Nagomba bwa kwanza amazi ndamutumire. Ama nagomba kumubaza yuko hoba hari kome amajanse ko hoba hari inyigisho zibera mu ntara za ruguru ndetse ngaha mu Gisagara gusa.
Uri mu ntara ya Kirundo Gasive?
Oya, je ndi ngaha mu Gisagara cya Bujumbura.
Okay, turamubaza.
Ama nkongera ko zaba ko hoba ikintu cy'inyigisho mu babyeyi kuko na cyane cyane mu babyeyi bo mu ntara za ruguru hari ha gusanga bafite isoni zo kugira ngo batange inyigisho ku rwaruka rwabo. Nasaba yuko hari umugambi baba bafite cyangwa ko hari igikorwa cyoba gikorwa kijyanye no guha inyigisho ababyeyi kugira ngo nabo boroherwe baronke n'umuco w'ingene bashobora kugenda mu buryo mu nzira yo kugira mu nzira yo kwigisha urwaruka rwabo kugira ngo rushobore gukura mu nzira nziza.
Cyumvira cyiza cyane Steve, urakoze.
Murakoze cyane nawe.
Gilbert ku murongo uratwumva? Allo Gilbert.
Oui, ndabumva.
Mahoro neza.
Mahoro.
Nduga ku ijambo.
Ntagateye anotewe. Tene baza aba bakobwa batekunda n'abarizi babo, nabo nyine bayifite mu ruhara aba bakobwa bacu. Bitugutigute basi ruhara basi bayise mu ruhara kubera niwe babaho umwanya. Akayaga nabo dini baza kugira ngo bikinge yuko bubaho umwanya muto yubaho bakirinda guhurira ahantu nimba naho bamutumye ko atinda gukeneye agerageze bahurira ahantu hari abantu benshi baza ko ariho bifasha mu kwikingira.
Birumvikana, icyumviro cyiza nawe. Urakoze cyane Gilbert. Hama Alphonse nawe ku murongo. Alphonse urahura komeye?
Ndaho ndakomeye, ndimo ndashima Imana rwose nta kibazo.
Ni byiza cyane.
Namwe se?
Ntaho turashima natwe.
Ndi i Kanombe, ni mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali.
Kanombe aho Kanombe ni
wa Kigali.
Hafi kuri airport.
Hafi neza mbandi munsi yaho kabisa kuri kaburimbo.
Ni byiza cyane, urumva ko ndahazi Kigali.
Ura warahageze.
Duga ku ijambo rero.
Gusa nyine na numvise nyine ibyo mwatangiriyeho, numvise rwose nashimira n'umutumire, gusa byinshi bagenzi banjye babivuze ariko nyine sinabura n'icyumviro mbaha. Gusa akenshi ahanini hano mu Rwanda twebwe ukuntu babigenza, icyo kibazo rwose ntago nge ku bwanjye mbona kitacika burundu, ariko leta yacu dushakira ibyiza igenda kenshi ireba ahantu kiganje cyane mu turere cyangwa se mu ntara, ikaba ariho ikunda kwibanda cyane. Gusa nyine bigenda bigabanuka ugasanga nyine ibintu ni byiza, gusa ahanini nanjye ikindi nagarukaho bagakwiye kugenda bigisha ababyeyi. Buriya ahanini iyo umubyeyi atacyashya umwana usanga kenshi abyishoramo akabigwamo atabizi, kandi n'abagabo kenshi nabo babigiramo uruhare ugasanga nibo bagiye nyine kwandavuza abo bana ugasanga icyo ni ikibazo. Gusa nyine icyo nabifuriza bakomereza aho ku buryo n'igihugu cyose bazakigeramo. Nibaza gusoza baze kutubwira ubutumwa wenda bageneye urubyiruko muri rusange. Turi kumwe n'icyo cyumviro.
Urakoze cyane Alphonse, urakoze cyane. Madame Mbanze Ndore, abatumire bacu batatu bagarutse ku kibazo cy'abavyeyi cyane cyane. Steve yasabye niba hari inyigisho mwoba mutanga ku bavyeyi cyane cyane. Yavuze ati hari abavyeyi cyane cyane mu ntara hagati baba bafise amasoni, batigisha abana babo neza bitewe n'iyo mico yo kugira amasoni, kudatomora neza inyigisho zimwe ziba zibatuma kumbure bagira kudashaka gutoborera ko ngo babigishe neza ibijanye n'inyifato. Ababyeyi nabo nyene murabafasha mu kigo cyanyu mwabahanura iki?
Nibyo cyane aho tumariye kubona ibyo bintu biri ko biraba, twarabonye ko ikibituma cyane ni imico yacu, kiriture yacu. Urabona izo mico yacu twebwe ababyeyi ntitwugurukira abana bacu ngo tubabwire ibyo byerekeye iyo mibonano mpuzabitsina, tubabwire ko uko ibintu byifashe kubera ko niko twarezwe natwe. Hanyuma urabona uko imyaka igenda iragenda rero niko ibintu byose birahinduka. Kera umukobwa yari umukobwa, umukobwa ntiwahuka nta n'uwahuka kugira icyo avuze imbere y'uko aronka umukwa, imbere y'uko ashika ku mugabo. Byari icyo bita amavaleur, ni icyo byari bihari. Ariko uko imyaka igenda iragenda ibintu byose bigenda byarahindutse. Natwe rero muri kiristo yacu iyo uko kuntu ibintu bigenda birahinduka dukurana nabyo, niho rero imitego turiko turabona uyu munsi imihiri iraza, kuko twagombye twiyumvira ko umwego kuvugana n'umwana umutumye, kandi ahubwo uko uyimubwira kare akamenya umutego uri imbere yiwe ariko yo wirinze. Ubu rero mu byo twebwe mu kigo cyacu turiko turategura itwagira Imana tukaronka abantu badufasha, dushaka gutangura ibyo bikorwa byo guhimiriza sensibilisation. Tutaronka ababyeyi bafise abana bakiri imiyabaga, tutangure tubagire icyo bita capacity building, tububahure bubahuke bato barabivuga. Ibintu bitoroshe kugira ngo umuntu ave muri ukuntu yari ameze amaze yuguruke gushyikaho yibaruka kuvuga, ibintu bifata umwanya. Ariko muri porogaramu twe dufise imyaka iri imbere twashobozwa tukaronka ababidufashamo, nibyo tugira dutangura kugira ngo ababyeyi bamenye ukuntu bifata imbere y'abana babo, bubahuke buguruke, kuko ahandi ho ni ukuri turabona ko bitagenze uko
imbere sehe. Steve yanabajije ku bijyanye n'uko nyine uvuze ko mushumwe yifuza kuzotera imbere mu minsi iri imbere n'ibindi muzokora. Yabajije niba mu zindi ntara naho nyine muhafite imigambi ko muri aka kanya muri mu Kirundo.
niyo turi mu kirundo kuko murumva ko ibyo byose turiko turakora ni bisaba uburyo urumva rero intara yonyine kugira ikwize je ngorera mu ntara ya Kirundo ifite amakomini indwi murumva ko mwiyo projet twatanguye pilote twafashemo amakomini atatu gusa kuko nibafata amakomini indwi gusa n'abantu bafite amakomini indwi ngo bwo muzobigisha mwanyu mu bikunda urumva rero tugenda buhoro buhoro tugenda turagira imice utwagize amakomini atatu ubu tugira tugira yandi atatu hanyuma iyo profesa tushe kwimara twebwe mu cyifuzo cyacu twifuza ko ibintu dukora mu Kirundo byo kwira mu ntara zindi ariko ni ibintu by'uburyo ni ibintu by'umwanya twebwe nuko duhagaze dongo turarindiriye tugenda tugira buke 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 hamwe umuntu arota ati bifuza ko iki kintu cyoba amaprovensi yose ese amaprovensi yose batwaye hano santara amahoro nk'iyo dufite mu Kirundo santara amahoro ihuza abantu bose acene abantu bakiri bato abakuze mu provensi nyine hakabamo icyo kigo kuri kuri jewe ni kabo mutarota niyo doto sisi urumva rero ni imvira ko mbanyumva harimo abakiri bato harimo nabo abafite ibyimbiro nk'ibyanje ndifuza ko nawe ntazabagiriho icyo cyumviro cyo kugira ibintu nk'ibyo kizoshishikara tora abantu badukorera mu ngata bakagira nk'ibyo
urakoze cyane birumvikana hama na Gilbert we yatanze impanuro avuga ati uruhara rw'abana b'abakobwa naro nyene ni ntangire kuko ati bakwiye guha umwanya muke cyane ubaho kuba bakurira cyane cyane nk'abigisha babo usanga babasaba guhurira ahantu abahaye impanuro ati mubahe umwanya muke ubaho tubandanye ku murongo twakire na Leo Cargo mahoro neza Leo Cargo
mahoro neza mwiriwe ngaho mu kigo cy'isi cy'America mu ndamukeze no mutumira
studio tumeze neza cyane umutumire arakumva
ego nashaka ndamushimira na cyane kwa kazino mpanoro n'ibiziyumvira aya atishikiriza jewe mpandabirawa kuko imbere y'ugaruka rw'abakobwa rwakwiye kugarukirwa nk'uko abivuga afatiye ku ivyo bintu vyerekeye imico ariko jewe icyo ntabona neza simbona mbe barazi uko ibintu vy'ihindagurukana bumenye bikorwa canke ihindagurika ry'imico ngakwisi barabona yuko mu iryo shyirahamwe ryabo naho bazoba bariko baragerageza bizotuma bashika kwihangiro bariko bariha hari nkamwe bo bishika ko je ndumva yuko vyo bari vyiza cane kugira ngo turabe yuko kuko na abana bo bakobwa bogira iterambere rikomeye nkuko natwe bw'abana b'abahungu tuba turi fise hanyuma nkabifuriza yuko nkuko avyifuza yuko boshika mu gihugu cyose kambere nyene barabe yuko byokunda hanyuma ngira ngo n'abana b'abakobwa ariko barabumviriza ngira bazotinda nyene bahindura iyo mico yabo kugira ngo ibintu bigende neza murakoze ngaho kwishyura rya Amerika
murakoze cyane gose nkuko bivuze turizera ko abana babigeme bariko baratwumviriza naho tutararonka n'umwe arahamagara ngo ashikirize uko iki kibazo gifashe muri we mu bagenzi biwe turabahamagarira rero nabo nyene bahamagariye bashikiriza ibibazo n'ivyumviro twakire ku murongo Foster uraho allo Foster ndakeka takire ku murongo tubandanye twakire Elias uraho allo Elias
hey.
Amahoro neza Elias uranyumva Alo. Elias, nawe nyine ndumva kumbure ntari karanyumva canke sinzi kibazo afise kuri telefone. Madame Stefania Mbanzendore Leo Cargo adugije kibazo gishobora kuba kumbure cyumvikana kubijanye n'ibihe bigenda birahindagurika birateye ubwoba kuri bamwe cyane cyane ku bavyeyi aho usanga za WhatsApp, internet n'ibiki byinshi biriko birafasha ugwaruka kuronka amakuru byihuse cyane ugasanga muri ko muragwana n'ibihe biriko birahinduka yabajije ati murafise icizere mu migambi yanyu uhereye kuri uko kuntu ibihe bigenda birahindagurika
ikibazo cyiza cyane kuko ibyo hindagurika by'ibihe nirifata gusa ibyo bintu byabashyira ko turavuga bidufata twese kuko uri kuraraba ukuntu bihindagurika nyene ni ukuri umuntu atabyitondeye
uretse abajene n'abakuru ushobora kugwa mu rudu y'ikorera byo ubyishinze byo gutwara iyo utategezwa kuja ni ukuri ibihinduka ukagira ibihe umwe wese ahari ni ukugira akagigira analize ejo bundi twari ko turavugana n'abantu tuvuga ati none ibintu bya WhatsApp kumbona ngo bigira bitwa hari amavarere amwe amwe azovamwo kubera kwishyura WhatsApp donc nibyo n'ukuri ni ikibazo gikomeye cyane cyane kugwaruka kugaruka ni ikintu gikomeye cyane umwe wese umubyeyi atagiye aracunga muzeyi WhatsApp izokongera akarimu kandi nicyo gituma rero nabyo ari kubigira ko muzeyi ari kubivuga ko ni ukubivuga ko abajene ntibaze baraca nago ibintu bihita byose ngo bibatware umutwe wose ibyo abonye ntaca abitwariraho ahubwo abanze afata umwanya kubyumvira ni ikibazo gikomeye cyane nta nyishu ndagifitiye ariko njye ndabona ko harimo ingorane iyo ngorane rero ni kuza turabivugana twese hokogwa iki umusahara karaba ukuntu yofasha abantu bakiri bato bagifite amaraso ashushe ko ibintu byo kuri WhatsApp bitoba bitwajyana mu nzira zibi ni ikibazo gikomeye
bakabikoresha ku bintu bibungurira ubuzima kuko bikoresha ku bintu bibononera ubuzima
nuko nibyo nashaka kuvuga
murakoze cyane rwose reka twakire na Faustin ndumvise yagarutse ku murongo telefone yari yamugoye gato Faustin uratwumva
ndabumva neza cyane
akabazo cyangwa icyiyumviro
bwo nayo ufite icyiyumviro n'akabazo kamwe tujya kubanza kwa mutumire
arakumva Faustin
bo mu Burundi ingorane zihari kandi bimenyerewe ni uko amagomba gufasha abantu bamaze kujya mu ngorane bashaka gusohora nk'uwo mutumire ko uraba bakagerageza ahubwo bakabwiza inyigisho nyinshi nawe wigene imbere y'uko ahura n'ibyo bibazo ikindi kintu cya kabiri ikibazo nacyo nari mfite kwari kugira ngo mbaze kare hari ahimereye ajya amasantre jene bakagenda kwigisha abantu ku byinshi wasanga bigiye gufasha mugabo ubonye mbona henshi byasa n'abahurukiye sinzi impamvu akandi kabatyo ka gatatu nashaka sinabamenyesha yuko ibintu biraba biri kwituka cyane cyane ku bukene buri mu gihugu yamaze kuba ubukene nk'ubwo abakobwa babahindisha utuntu amahera n'utundi tuntu duto duto tutajya mutuza bigaca bituma bavuga ko icyo kibazo kibazo cyanjye cyari cyakoze
murakoze cyane Faustin ndabwiwe ko na Elias nawe nyine yagaruwe ku murongo Elias amahoro neza Halo Elias ego Elias duga ku ijambo turakumva
yeno bise bukazo kirekeye abo bakobwa usanga badakunda kuwandanya amashuri
se kudakunda no guhagarika amashuri kubera babyatewe n'ibibazo se kudakunda kubandanya amashuri kumbure no kubera bahagarika ibibazo kuri aba baguye mu bibazo bibatuma bahagarika
Ndashobora usanga bitewe n'ubukene ndashobora kuva ku bukene ugasanga ubukene bwatumye adashobora kubandanya amashuri cyane nawe ugasanga bivuye ku nda z'indaro ugasanga ntiyatwaye inda biratumye adashobora kushobora kubandanya amashuri
birumvikana ni nabyo tuko turavuga urakoze cyane Elias madame Mbanzendore Faustin yagarutse ku kibazo cyo kugerageza gushimika cyane cyane kugufasha abataragwa mu bibazo ni kwa kundi nyine tuko turavuga ku bijyanye no gutanga inyigisho ku bataragwa muri ibyo bibazo kugira ngo ababigwamo igitigiri cy'ababigwamo kigabanuke cyane hama Bena Elias bagarutse ku bijyanye n'ubukene bishobora kuba butuma icyo gitigiri kiguma kiduga cyangwa kitagabanuka ubishura gute
uyavuze ibyo ku byita kuzitira utaronegwa mu kirundi ni byo umwese yifuza ariko hari gihe ikibazo kiba kugira ngo cugurure amaso
niko bimeze ibyo bintu iyo iyo umuntu akaza kubibona bwa mbere ubu tubibonye kuko ni ibintu biteye isoni ni ibintu biteye ubwoba ahubwo kuko ugiye kubona mu ishuri ukumva ngo hari abana cumi watwaye inda mu ishuri ngo biri kose ukunde abana cumi ukabuzi ko wewe mu gihe wiga je niko ndavuga kuko umuntu wa kera nize kera ibyo bintu ntabwo ashobora kubyumvira ku bintu bibaho ko umuntu abyara ari mu ishuri ntibyabaho niba ari muri universite cyarajira ko abyara ntibyakunda urumva rero uyu munsi umuntu akubwira ngo bana muri sixième primaire ngo yabyaye urumva icyo gihe niwe ucukanguka urumva rero twara kangutse kuko tubona ko ibintu biteye isoni kandi nifuza ko abantu bose n'ababyeyi aho bari bakanguka ibi bintu nibishishikari kuza biraduka uyu munsi abana cumi bakwenda ese ukazumva bihugu byapanze umengo ni mode ntibikunda ibi bintu ababyeyi bose ntibakanguke ntibasemerere kandi icyo twifuza twebwe ubu turiko turahimiriza dushaka ko cyane cyane mu makominoti habamo abagabo bafatanya n'abagore kurwanya ibyo bintu kuko umwengo ari abagore bakaba bivuga bonyine umwengo ni iby'abagore nuko umwengo umwana umubyara urumwe umubyara umwana umubyarana n'umugabo urumva rero mu gihe wewe wabyaye umwana uwo mubyaranye n'umugabo wawe icyo gihe rero niba turiko turarwanya iyo bintu nitukumwe tujyanye n'abagabo twese hamwe tubyihamirize niko n'abagabo bazogenda bakagira n'isoko mwene kumva nk'umuntu w'umugabo ukumva umugabo ushaka nka 50 gutenda imyaka 15 bwa buntu twabaraturwanira twabaratuvuga bwagiye he eske abantu baremeye ko duta ubuntu twese ntibikunda ibyo bintu n'ukuri duhagurukire rimwe abagore n'abagabo nitwahagurukira rimwe kandi tuzobirwanya kuko azumva ko hari undi mugabo yubahutse bya bintu bamucira ivomo mu gihe rero abantu bagishyigikirana mu makosa ibyo nicyo bituma icyo kibi kitararandurwa n'imizi umugabo mu gihe abantu ntasobanukamo abantu bazima bavuga ati ntibikunda ibi bintu turabyiyamirije uwo muntu bakamucira umukenke uwo muntu bakemera ko nibafashwe afungwa agahanwa icyo gihe rero tuzaba turi ko turarwanya iyo mbuto mbi iri kuramera mu gihugu cyacu
muvuga muti ubuntu bwagiye he umuco uri hehe kuri mwebwe nk'ibibazo by'ubukene nivyo twa tuvuze bya internet ntivyoza kunyeganyeza umuco w'igihugu canke ubwo buntu nyene uri kuravuga
ndakubwire ubukene n'utuma umuntu ahemuka bikunda ubukene buriho koko buriho n'ukuri ariko uwuyi ababikora barabyitwaza ariho umuntu yavuze ikintu cyiza cyane ati nimuhimirize abakobwa niba umuntu ashaka ko babona nabo bananiye ahabona urundi icyo gihe iyo urose umuntu abyumva aba yamaze gukira icyo gituma rero ko ako kantu n'agashimi ko hari igihe abantu bava ko mu mutego ko yemeye guhurira n'umuntu ahantu adashobora kuronka sukuru kandi byarafite benshi kuko twe turaganira nabo nibo dukorana baratubwira kubwira ibintu bigushikire byagenze gute baterega ati jewe yambwiye ko kubera nari sere mu biharuro ati nize ndaza muhira anyigishe urumva ku munyeshuri umwarimu akimubwira uko avuga ati nibyo ashaka kunyigisha nyine kuko umwarimu aramurusha ubwenge urumva aba yamaze gutora umutego azo mutegeramo hanyuma urumva amaze kumusanga iwe muhira kabiri gatatu ibigo ibyo bibi bigenda biba urumva uwo ikiba yamaze kuciyumvira asigara atanga umupango ukugira azo mushikira mugabo uwo wundi wewe agenda ari nk'umumarayika avuga ati umwarimu ashaka kunyigisha
ashaka kumfasha
urumva ni nk'ibyo twiba turumva bituma dukore tubona ko dutete gutora gukoma induru tuzo gusemerera
yego murakoze cyane rwose madame Stefania Mbanze Ndore umuyobozi w'ikigo Centre Amahoro ni ishyirahamwe ryitwa Burundian Women for Peace and Development gihaye gufasha mu bijyanye n'iterambere ry'igihugu n'amahoro muri byo bakaba banafasha rero abana babigeme mu kugerageza kubafasha kubigisha imyuga nyuma yaho bahagaritse amashuri kubera ibibazo bitandukanye. Ndamushimiye cyane gose gufata kano kanya kuganira natwe. Ndashimiye n'abadufashije mu bwinga bw'ivyuma na Fatuma Kalalali Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro iki kiganiro. Kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, mwese mwaterereye namwe mwateza amatwi, ndabashimiye. Mugire weekend nziza.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, dushimire Oriane.